Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet mwajya kuri www.radio.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze makuru yacu y'akakanya. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi yarangije uruzinduko yagiriye mu gihugu cya Repubulika ya Centrafrica aho ejo yakurikiranye ibirori byo kurahira kwa Perezida Faustin Archange Touadera. Nyuma y'ibyo birori yabonanye n'abarundi babayo. Bakiriye bate uwo mubonano
urabona ko umukuru w'igihugu rusangaza wa mbere umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'igihugu w'Uburundi ari kubashyigikira muri ibyo birori.
Uwo ni ambasaderi Adolphe Nahayo asarikira umuryango CEAC w'ubukungu mu bihugu byo muri Afurika yo hagati. Guverinoma y'Ubutaliyani yirukanye abadiplomate babiri b'Uburusiya ibarega kuneka. Muri Nigeria abasirikare bagerageje gukorera kudeta umukuru w'igihugu ucyuye igihe. Naho Sudani yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika miliyoni 335 z'amadolari y'impozamarira ku bantu bazize ibitero by'iterabwoba. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kuri. Amakuru yacu tuyahere kubavugwa hirya no hino ku isi. Sudani yahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika amadolari miliyoni 335 y'impozamarira z'abantu bazize ibitero by'iterabwoba. Thomas Kamirindi abafitiye inkuru.
Mu itangazo yashyize ahagaragara Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken avuga ko umubano w'ibihugu byombi ugiye gutera indi ntambwe ubwo iki kibazo cy'ingorabahizi kivuye mu nzira. Blinken asobanura ko aya madolari agenewe imiryango y'abazize ibikorwa by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo mu 1998 kuri ambasade za Amerika i Nairobi muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania ku bwato bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Cole mu cyambu cya Aden muri Yemen mu 2000 n'iyicwa ry'umudiplomata w'umunyamerika witwa John Granville mu 2008 i Khartoum muri Sudani. Ibitero bya Al-Qaeda kuri ambasade za Amerika byombi byahitanye abantu 224 barimo abanyamerika 12 bikomeretsa n'abandi barenga 400. Naho icyo kuri USS Cole cyishe abasirikare ba Amerika 17 gikomeretsa abandi 39. Inkiko zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko Sudani nayo yagize uruhare muri ibi bitero bya Al-Qaeda. Ibihugu byombi byari byarageze ku masezerano yo kwishyura impozamarira mu kwezi kwa 10 gushize. Aya masezerano yakurikiwe mu kwa 12 n'icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bishyigikira iterabwoba ku isi. Sudani yari iruriho kuva mu 1993.
Urugereko rw'ubujurire mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI rwemeje burundu ko Laurent Gbagbo wahoze ari umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire. Inkuru nayo mugezweho na Thomas Kamirindi.
Laurent Gbagbo yareganwaga na Charles Brigoudé wahoze ari minisitiri we w'urubyiruko mu kwezi kwa mbere 2019. Urugereko rw'ibanze bombi rw'abagize abere bari kurwa by'agateganyo. Umushinjacyaha mukuru yarajuriye avuga ko rwakoze amakosa mu rwego rw'amategeko none arongeye aratsindwa. Abacamanza bemeje ko nta makosa babonye. Laurent Gbagbo na Charles Brigoudé baregwaga ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu bwicanyi bwakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire mu 2010. Ubwicanyi bwahitanye abantu barenga 3000 batawe muri yombi mu 2011. Urugereko rw'ubujurire rwategetse ko n'inzitizi zose zari zibariho zivaho rukimara gusoma urubanza. Ibi bibafunguriye inzira yo kuba basubira mu gihugu cyabo Côte d'Ivoire. Gbagbo w'imyaka 75 y'amavuko aba iburuseri mu Bubiligi naho Bregude aba ilahe mu Buholandi bombi basomewe bari mu rukiko
abakekwaho kuba barwanya umutwe wa ADF bishe abantu 23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuru migezweho na Fidel Nyongabo
abagwanyi b'uwo mugwi barateye imihana yahitwa Be Manyama Moriso mu ntara iri mu mutekano muke ya Beni mu masakuze mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri iyo nkuru yatangajwe no munsi wa gatatu na buramatari w'intara yakivuye mu buraruko Kali Nzanzu Kasivita igisirikare cya leta cyaratabaye cica abagwanyi babiri Be Manyama Moriso ni kigwati gitoye kiri mu mashamba y'intara ya Beni hafi y'urubibe n'intara ya Ituri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaratangaje mu ntango zo ku kwezi k'umugwi ADF korana na leta ya Kiislamu kubw'ishyirahamwe ritegamiye leta Kivu Security Tracker rikwirikirana ubwicanyi n'uruhagarara bibera mu buseruko bwa Congo rimenyesha ko umugwi ADF wishe abasivile barenga 2,200 mu karere ka Beni konyene kuva mu mwaka wa 2017 ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko ibitero by'umugwi ADF kuva mu ntango z'uyu mwaka byahitanye abasivile bagera ku 200 bituma abandi 440 bahunga ingo zabo igisirikare cya Congo kimenyesha ko casavye ibihugu bibanye gufasha kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho ikorera mu buseruko bw'igihugu imigwi yitwaje ibigwanisho igera ku 122 ikorera mu buseruko bwa Congo
Imbuguke za ONU zasoje icyegeranyo kivuga ku bugizi bwa nabi bukorwa n'abacancuro ba Rusiya mu gihugu cya Centrafrique nibyo Fidel Nyongabo atubwira
Aba bahinga berekanye impungenge uno munsi kwa gatatu ku makuru avuga ko icyozwa rikomeye ryateka ka muntu rikogwa n'abacangiro ba Rusiya muri Centrafrique bari muri ico gihugu gufasha igisirikare cya leta yaho abo bahinga ba ONU bararonse kandi babandanya kuronka makuru kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'izindi nyifato ziciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yubahiriza ikiremwa muntu bikorwa n'abacangiro b'abarusiya bakorana n'inteko za leta ya Centrafrique amabi akogwa n'abo bacangiro arimo ubwicanyi ndengerabutungane bw'ikivunga gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko kubafata bunyamaswa gutuma bazimangana bava mu byabo ku nguvu hamwe no kugira ibitero ikivunga mu bibanza bibamwe abasivile hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagiraneza inteko za leta muri Centrafrique ziriko zifashwa n'inteko 12 zijeje gucungira umutekano z'ishyirahamwe ONU hamwe n'inteko 100 z'u Burusiya n'u Rwanda kuva mu mpera z'ukwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'2020 abahinga b'ishyirahamwe ONU batangaje ko batewe impungenge n'ibitero byihaye inkumbi byakozwe n'abacangiro b'abarusiya kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu muri Centrafrique ku itariki 27 y'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2020 bamenyesha ko batewe impungenge no kuba abo bacangiro bakorana n'inteko za ONU Uburusiya urahakana ko bwarungitse abacangiro muri Centrafrique
barakoze Fidel Nyongabo na Thomas Kamilindi kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi batugezeze ni kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC tubibutse ko turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu Nakwitira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika duhereye mu Rwanda. Urugereko rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranye imipaka n'iby'iterabwoba rwafatikiye urubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Jean-Claude Iyamuremye kugira uruhare mu byaha bya jenoside uregwa watanze imyanzuro ya nyuma yasabye umucamanza kuzashishoza rukazamugira umwere ni mu gihe ubushinjacyaha bwarangije kumusabira gufungwa ubuzima bwe bwose Iyamuremye yoherejwe n'igihugu cy'u Buholandi kuburanira mu Rwanda umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye
Ijambo rya nyuma mwiburanisha risoza ryihariwe cyane n'uruhande rwa bwana Jean-Claude Iyamuremye uregwa icyaha cya jenoside wanenga imyanzuro y'ubushinjacyaha abanyamategeko kanizi y'usikarake na mugenzi we Jean Damascene Semanza ndetse n'uregwa batinze cyane ku kunenga ibyavuzwe n'abatangabuhamya bamushinja impfu z'abatutsi mu bitero bitandukanye abanyamategeko batangiye babwira urukiko ko ibigize ikirego cy'ubushinjacyaha bituzuye kugira ngo kibashe kuba cyakwemerwa Bavuze ko Iyamuremye ubushinjacyaha bwamwegetseho ibikorwa byo kwica abatutsi atarabashoboraga kubikora kuko yari umunyeshuri w'imyaka 18 igihe jenoside yabaga. Bavuze ko naho yari buhurire n'abategetsi ngo baganire ku buryo bari butegura ubwo bwicanyi. bibukije kuregwa avuga ku babyeyi babiri batandukanyije ubwoko se w'umuhutu na nyina w'umututsi kazi bityo ko nta mututsi yashoboraga kugirira nabi bitewe nuko afite amaraso y'ubwoko bubiri bikomye ubushinjacyaha ko bwafashe yamuremye mu buryo bita bwa rusange bumurega ko yagiye mu bitero byahitanye abatutsi ariko butagaragaza umuntu yishe ku giti cye aba banyamategeko bavuga ko ubushinjacyaha mu myanzuro yabwo bwanenze ubumenyi bw'abatanga buhamya bashinjura bwirengagije ko ikirego cyabwo bavuga ko kidafite ibimenyetso yamuremye watinze cyane ku bitero yahakanye ibyo ashinjwa byose haba ku bitero bya gahanga muri Kicukiro kureto Kicukiro ku kigondera buzima cya Kicukiro ndetse n'igitero kivuga ko cyagabwe ku batutsi bari bahungiye wabo mu rugo yavuze ko batanga buhamye bamushinja bamuvuga bigaragara ko batamuzi nibyo bavuga babivuguruza ubundi bakavuguruzanya yakunze kubwira urukiko ko ibyo batanga buhamye bamushinja ari cyo yita ibinyoma babeshya bamurega ko yagiye agaragara mu bitero atwaye interahamwe mu modoka zitandukanye mu gihe we yemera ko muri icyo gihe yatwayeho imodoka inshuro ebyiri gusa avuga ko araho yarahungishije abatutsi mu modoka batwara kuri eto Kicukiro agasaba ko ubuhamya bw'abamushinja bwateshwa agaciro avuga ko ubuhamya bwabo babugiyemo inama kugira ngo bamushinje icyaha yamuremye yavuze ko bamushinja bivuguruje mu magambo babwiye ubugenzacyaha bw'Ubuhorande n'ibyo babwiye abagenzacyaha bo mu Rwanda kandi ko no mu rukiko batabashije guhuza imvugo zabo yavuze ko aho kwica nk'uko abishinjwa hatabaye abatutsi bari mu kaga n'imyanzuro ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Nkusi mu rubanza bwasabye ijambo maze buvuga ko uruhande rw'uregwa rwasaga n'urwiregura bundi bushya aho kwiregura batanga incamake y'imyanzuro ya nyuma umucamanza yibukije yamuremye ko mu myiregurire ye yakunze kurangwa n'imyitwarire myiza ariko ko atari ngombwa gukomeza kwanzura avuga ko ibirego by'ubushinjacyaha byahimbwe bugamije kumwegekaho ibyaha yamusabye ko aho atemeranya n'uruhande baburana yajya avuga ko bitari ukuri yamuremye bakunze kwitanzinga yahakanye ko nta mututsi wahungiye iwabo washoboraga kwicwa yavuze ko se yari konse kuko ngo n'abarukokeye rubirizi bakomereje iwabo arabahisha Nzinga avuga ko ikirego cy'ubushinjacyaha kimushyiraho ikintu gisa n'umwijima ku buryo bigira ingaruka ku bikorwa by'ubugiraneza n'umuryango wose wakoze yasabye urukiko gushishoza rukazasesengura ikirego cyose rukazamugira umwere mu kwanzura Maître Canisius Karake na Maître Jean Damascene Semanza basabye ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro Nzinga akagirwa umwere bavuze ko ubushinjacyaha bwamusabiye igifungo cyo gufungwa burundu mu buryo bwihanukiriye ku bimenyetso bitariho bibukije ko abamushinja bashidikanya kandi ko amategeko atomora ko ugushidikanya kurengera uregwa bibukije ko amazi imyaka 8 afunzwe by'agateganyo kandi ko byaba byiza asubijwe mu buzima busanzwe umucamanza yashimye imyitwarire y'impande zombi mu gihe gisaga imyaka 4 urubanza rutangiye kuburanishwa mu mizi yibutsa ko mu rubanza hashobora kubamo kubwirana amagambo akomeye ariko ko nta ruhande ruba rwangurundi bityo ko ikiba kigambiriwe ari ubworoherane bwana Jean-Claude Yamuremye wakunze kwitanzinga w'imyaka 45 ndatsi yamavuko yatawe muri yombi mu 2013 mu gihugu cy'Ubuhorandi aho yakoraga akazi ko gutwara abakozi ba ambasade za Israel na Finland mu Buhorandi yoherejwe kuburanira mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize 2016 umucamanza yavuze ko amategeko ateganya ku rubanza rugomba gusomwa mu gihe cy'ukwezi ariko ko kubera umwihariko w'urubanza rwadindiye n'uburemere bwarwo yatangaje ko azarufataho umwanzuro nyuma y'amezi atatu akabagira ubusajwi rya Amerika Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda
tukiriye mu rwego rw'ubutabera mu Rwanda urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje kuburanisha urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina kuri wa gatatu ubushinjacyaha bwatangiye gusobanura ibyaha burega Rusesabagina uregwa ntiyari mu rukiko ko yatangaje ko yivanye mu rubanza mugenzi wacu Asumta Kabuye abahinkuru
nubwo uregwa yamaze gutangaza ko atazongera kwitaba urukiko niwe umucamanza yahereyeho asobanura ko yahawe ubutumwa bwanditse n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere buvuga ko Rusesabagina yanze gusinya ku rupapuro rwamutumizaga kuza kuburana ubushinjacyaha bwavuze ko burega Paul Rusesabagina ibyaha 9 birimo kurema umutwe w'ingabo ko mu mutwe w'iterabwoba no kutera inkunga kandi bumurega ubwicanyi n'ubujura bwitwaje intwaro ibi byaha bishinjwa Paul Rusesabagina bishingiye ahanini kubya kozwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN aregwa kuba umwe mu bawushinze ubushinjacyaha bwavuze ko hari ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2018 bigahitana abaturage bakangiza n'ibyabo ushinjacyaha kandi bwasobanuye ko ibikorwa bya MLC de FLN birimo n'ibitero byagabwe mu bice bitandukanye ndetse bikagirirwa mu baturage byerekana ko hari hagambiriwe guca igikuba mu baturage no guhatira FPR kwemera imishyikirano. Ubushinjacyaha bwagaragaje bimwe mu bimenyetso byerekana uruhare rwa Rusesabagina mu ishingwa rya MLC de n'ishyirwaho ry'ingabo za FLN. Harimo video iri kuri YouTube ivuga ko Rusesabagina yiyemereye ubwe ibitero byishe abantu ku butaka bw'u Rwanda kandi agasobanura uko byagenze. Ushinjacyaha bwakomeje buvuga ko mu nyandiko mvugo ya Rusesabagina yo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ushize, Rusesabagina yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MLC de FLN. Umushinjacyaha yabwiye urukiko ko uburyo MLC de FLN yashinzwe, uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira nta gushidikanya ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba. Mu gihe cy'amasaha menshi ubushinjacyaha bwanatinze kandi ku nkunga yo mu rwego rw'imari bivugwa ko uregwa yahaye umutwe wa gisirikare wa FLN wari ushingiye ku mpuzamashyaka ya MLC de yarabereye umuyobozi. Mu bihe bitandukanye ubushinjacyaha bwavuze ko Rusesabagina yohereje ubwe amafaranga agenewe abayobozi b'umutwe wa FLN, hakaba n'andi yatanzwe n'umunyakigega we Eric Munyemana, ndetse ubushinjacyaha bwanavuze ko hari nayo yoherezwaga n'umugore wa Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Rusesabagina ari mu bugenzacyaha yavuze ko yatanze 20,000 by'amayero yo gushyigikira FLN. Yanavuze kandi ko ngo hari hamaze gukusanywa 300,000 by'amadolari ariko akaba atazi umubare wayoherezwaga FLN ngo kuko yose ntiyanyuraga mu bashinzwe imari cyangwa muri presidence. Ubushinjacyaha bwumvikanisha ko Rusesabagina Paul yavuze ko amafaranga yamaraga gukusanywa yahabwaga Munyemana Eric wari umubitsi akaba ari ugenda uko akoreshwa. Ubushinjacyaha bwanongeyeho ko ukwiregura kwa Rusesabagina kwerekana ko yateraga inkunga umutwe w'ingabo utemewe wa FLN. Ubushinjacyaha bwanagaragaje ko hari inyandiko igaragaza ko umugore wa Rusesabagina yohereje amayeri 1,000 umuntu wo mu birwa bya Komore agahabwa Nsabimana na Kariste Sankara nk'uko byanemewe na Rusesabagina. Ubushinjacyaha bwavuze ko ubwo Sankara yabazwaga kuri aya mafaranga yasobanuye ko amafaranga yahawe ari ayo yari yasabye nka tike kuko yashakaga kuva muri Komora akajya muri Afurika y'Epfo ngo kuko yari afite impungenge z'ubuzima bwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko iki gikorwa ari cyo gutera inkunga imitwe y'iterabwoba ariko bikanyuzwa ku bandi bantu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu byo babajije Nsabimana Kariste Sankara ubwo yabazwaga mu kwezi kwa 8 umwaka ushize, yavuze ko Rusesabagina yahaye amabwiriza Munyemana Eric ngo yoherereze amadolari 15,000 umucuruzi Isa utavuzwe irindi zina rye uri i Bujumbura yagombaga kugurwamo ibikoresho by'intambara. Yanasobanuye ko hari amadolari 600,000 yatanzwe na Rusesabagina agahabwa General Irategeka ndetse ngo niyo yakoreshejwe ubwo Nsengimana Herman n'abandi basore 30 berekezaga mu mashyamba ya Kongo. Uyu Nsengimana Herman nawe yavuzweho n'ubushinjacyaha kuri uyu wa gatatu butangaza ko bumurega ibyaha bibiri birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no kuba mu mutwe w'iterabwoba. Nsengimana Herman wari usigaye ari we muvugizi wa FLN nyuma y'ifatwa rya Nsabimana anashinjwa kuba yarinjije abantu mu mutwe w'ingabo za FLN. Ubushinjacyaha bwavuze ko inshingano z'ubuvugizi zikomeye mu iterabwoba kuko amagambo avugwa aho imbaraga barwanye ndetse agaca igikuba mu baturage. Umushinjacyaha yanavuze ko mu bindi bimenyetso bishingirwaho ari ibiganiro byanyuze ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amaradiyo akorera kuri murandasi. Ubushinjacyaha busobanura ko mu ibazwa rye Nsengimana yumvishijwe ayo majwi ndetse yemera ko araye kandi ari we wabitanze muri icyo gihe yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urukiko rurakomeza kuri uyu wa kane, ubushinjacyaha bukomeza gutanga ibisobanuro ku byaha burega Paul Rusesabagina. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu makuru yerekeye ubutabera kandi mu birebana n'abagororwa mu Burundi, ishyirahamwe Ntabagiza riharanira uburenganzira bw'imfungwa risaba ko abanyururu baheruka guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu bakaba bagomba kubanza kuriha amahazabu mbere yo kwidegembya bakoroherezwa bakazajya bayariha buhoro buhoro. Mu yandi mashyirahamwe yigenga nka ACAT bo bemeza ko hari ibigomba gukosorwa. Ibindi n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Birikanesa.
Inyuma ya mukuru w'igihugu cyo Burundi yatereye igikumu ku itegeko ry'ikigongo y'abanyororo barenga 5000 ushyiramo ntabariza rihanye agateka k'abanyororo ryaciye ari ingendo mu mabaho 10 kuri 11 yagize u Burundi kiretse ijyampimba iri ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ryavugwamo ikiza cya coronavirus. Jean-Marie Nshimirimana aterukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko kuri uyu wa gatatu mu iganiro yamenyesha makuru yahumurije afite umwitwarariko maze kwerekanwa na benshi ku imfungwa zitarasohoka amabohero kandi mu mategeko y'igihugu itegeko ry'ikigongo rya perezida ribwirizwa kuja mu ngiro bonyene. Nshimirimana asanga atangorana nimwe irimwo kubera ari igikorwa kibwirizwa kubanza kwitonderwa.
Twagira tuvuge yuko ahubwo dukeza leta y'u Burundi n'abanyaro bwabo aho twariko turabagendera twarabibatsiguriye ntihagire uyu cyamuri yababwira ngo ikigongo cyaje umukuru w'igihugu yabagiriye. Oya, twebwe nk'ababaye mu mabohero tuzi neza yuko hariyo igihe kugwa matayo agatasohoka Filipo hari kugwa Suzana agatasohoka Madalena kubera Madalena cyangwa Filipo yarasohoka umuvugira. Twebwe rero tuvuga tuti umukuru w'igihugu ni umubyeyi n'ibyo arafata ingingo mugabo kandi yaravuze yuko ibintu byose ari ukubanza gusuzuma. Twebwe rero tukavuga tuti hako umuntu asiba yocegwa nibarabe neza barikwiye gutaha babisuzume.
Ariko mu mashyirahamwe yandi yigenga nka Kati Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu rikaba no mu yafasha abanyororo risanga hakiragahaze. Maitre Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe amategeko muri iryo shyirahamwe yakaba yavyiganije urya Amerika.
Bitunejeje kubera ko byishura ku ngorane twama turiko turavuga yuko amabohero yo mu Burundi yarengewe cyane n'ibitigiri kuko arimo ibitigiri bire ngeye cyane ibyo bari bafitiye ubushobozi bwo kwakira. Ahantu babwira yuko mu bitigiri twebwe dufise nuko hagati mu kwezi kwa kabiri igitigiri cy'abanyororo cyari kingana n'ibihumbi 13,200 inshuro zitatu zirenga ku bushobozi amabohero yari afise. Murabizi yuko no mu 2018 hari abanyororo bagiriwe ikigongwe n'ubu batarava mu buroko. Reka mbere no mu 2017 igihe baza no guhamagara bari kugwa mu ibohero ugasanga bene abo bantu amazina yabo arasomwe mu yandi muca baguma mu munyororo. Murabona rero kwishyirwa mu ngero ry'ayo mategeko kenshi ryamaritera ingorane.
Perezida Ndayishimiye mbere yo gutanga ikigongwe ku mboheya yatangarije muri komine Buraza intara ya Gitega avukamwo hagati na hagati mu Burundi ko umuntu wese yaciriwe ihadabu azorekurwa ari uko abanje kuriha kugera ku isenti ya nyuma.
Nagandabwire buca dusohora itegeko rigirira ikigongwe mu bakozi bibi bapfunzwe muguwuzi yuko yagiye yivye atayarishe ntazovayo. Uwuzi ko yivye atayarishe ntazovayo nahazwa kwiyiza ibikwiye. Uwuzi yuko yakomerekeje umuntu bakavuga ati uyu muntu utegerezwa kumuhindisha akababaro ntazovayo atamuhariyo ndishi akababaro.
Mugabo mukuru wa ntabariza abona ko kuri kino kibazo hakwiye kuba gahengekerezo.
Ubusanzwe aya mande by'ukuri na mande ateye ubwoba ni hadabu naho ibihumbi 50 utabitanze ugahe heza wa munyororo ugumamo. Rero ibitigiri turabona neza ko dufite amakenga ko hari abantu benshi wogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu. Tuvuga tuti ntihafatwe izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira.
Hari imigwi y'abafungwa iterekewe n'ikigongo cya president ni nk'abagize ubwicanyi yo guhungabanya umutekano w'igihugu abashatse gutembagaza ubutegetsi abagizwe ubusuma bw'abitwaje ibirwanisho canke ababifatanywe hamwe n'abakurikiranwa ku vyaha vyo guhonyanga agateka kakiremwa muntu no gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Maitre Ntiburumunsi amenyesha ko ibi bifite intumbero yo kugumiza mu buroko abagizwe ivyaha vya politike.
Tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe cy'imyerekano mu 2015 kambere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahugwa ko bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye imyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi. Usanga baje baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana ko bashiko bashigikiye imigwi igwana ugacusanga biri muri ivya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico cyaha iyi ngingo utamuraba ca bituma atakiza gufasha mu byerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cyacu.
Kugeza ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12 umwaka ushize abanyororo bari mu mabohero 11 y'u Burundi bari 2012 751 mu gihe amabohero afite ubasha bwo kwakira abatarenga 494. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu masaha ashize yarangije uruzinduko rwe rw'iminsi itatu yagiraga mu gihugu cya Centrafrica, aho yitabiriye ibirori byo gutangira manda ya kabiri ya Perezida Touadera watsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 12. Nyuma y'ibyo birori, Perezida Ndayishimiye yabonanye n'Abarundi ba muri icyo gihugu. Umwe mu bagize uruhare mu gutegura uwo mubonano n'Abarundi, Ambasaderi Adolphe Nahayo, usabikira umukuru w'ishyirahamwe rishinzwe ubutunzi mu bihugu byo muri Afurika yo hagati CEAC, yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Kwifatanya na leta yo ngaha kumutegerera ku kibuga cy'indege, warabona ko umukuru w'igihugu umushyikirano wa mbere umukuru w'inama nshingamateka eka n'abandi bakuru bari bahari abanyagihugu baranezerewe no kubona umukuru w'igihugu ari kubashyigikira muri ibyo birori, na cyane cyane ko ata benshi babonetse niwe umukuru w'igihugu wenyine yaje kuri ibyo birori. Urumva rero baramufashe neza cyane, hanyuma ejo naho mu birori baramutumiye, yinjiriye rimwe n'umukuru w'igihugu nyine yaje gushyigikira abandi bose binjiye, hanyuma ni nawe yamukeje imbere y'abandi, hanyuma n'igihe ageze kujya kwinjira umusatsi bari bicaranye begeranye, ukaba urabona kabisa ko ari nyina afite ikibanza cy'iteka.
Nk'uko mubivuze kuva ku kibanza cy'indege gushika igihe yaje mu birori, ikirimo cya kabiri cya Perezida Faustin Archange Touadera byaribonekeje ko yaracungiwe cyane rwose n'abasirikare, abasirikare b'u Burundi bo mu rwego rwa Special Forces. Ivyo mubiha insiguro nk'i abasirikare b'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica ntibashobora gucungira umutekano wiwe.
Sinzi ko warazi neza n'umukuru w'igihugu uwo ngaha nyine twagira ifunzwe n'abasirikare b'abanyarwanda bari muri minisika arafishe bakeyi biwe mugabo abona ko bakora akazi kabisa n'abanyarwanda bari muri minisika n'abarusiya. Sinzi ko wumvise ko hari abarusiya basigaye baje gufasha ngaha mu by'umutekano. Urumva rero kubera ibyo babona ko abasirikare bo ngaha dukomadashiye ubwivu nk'abarundi, uyu nyine yari yasabye ko niyaza ari abarundi mu mucunga, kandi batangaye kuko n'umukuru w'abasoda ngaha muri minisita uryo bita commandant de la force ashuzwe n'abarundi. Urumva abarundi turabita agateka.
Inyuma y'ivyo birori Perezida yarabonanye n'abarundi batari bake bari mu gihugu ca Repubulika ya Centrafrica, urashaka kutubwira ukuntu umubonano n'abarundi wagenze? Tubazi ko mwagize uruhara rukomeye mu mubonano.
Wagenze neza cyane kuko gusa niko nayo n'ahandi hariho gukubureshe kubera indwara ya Covid, twaramaranye isaha n'igice, hanyuma baramutse ingorane zimwe zimwe. Urabona kera abarundi baza ngaha muri Centrafrica ata viza basabye, mugabo ubu ngo hariho ngo abarundi batari babizi neza bagakora ku mbibe kubera reporo baratse amafaranga ugonga muri Centrafrica y'u Burundi. Umenya yari umukuru hari amashitsinyo aravuga ngo bazadusubize mu nduma niko nabyita, hanyuma baranamubwira yuko byoba byiza kubera ko Uburundi bwataye kumenyekana ngaha muri Centrafrica kubera abasoda kubera n'abasivili baza gukora hamwe bijya bita ONG, ko hari hakwiye ko Uburundi buronka umuntu amushirikira ngaha. Naha atokwitwa ambasaderi mugabo akabarwa umukoki yemerewe kiriya gucungira ambasaderi zimba kugira ngo mu gihe abarundi bagize ingorane baronke ubu bitunga, kandi no mu gihe abarundi bashaka kuza nk'abagize atunga bashaka kuza bakaza biboroheye. Kindi baramutukirije yuko iyo bagiye mu bikonji bavuye ino bipimishije bakabona ko batarwaye Covid, ariko iyo bagiye mu Burundi bakabagirira konfinema ndende birabagora, kuko usanga bafite nk'iminsi 14 y'ikonji bibiri bagaca babwira ko baguma mu mahoteli cyangwa imirira iminsi 10 ugasanga biragoranye. Icyanyuma isabye ko kubera ko abasoda bacu bakora neza yosaba ibibanza bikwiye muri bashengiri ko n'ibindi bintu uko bigenda.
Mu kanya gato y'ambasaderi anashaka ndabasabe mutubwire n'uko byereka imibonano yagize n'inteko z'abarundi ziri muri icyo gihugu gucungera umutekano, murashaka kuducira ku mayange ikiyago cyageze gute?
Babona nyine umunsi mu gitondo kuko ejo yari mu birori hama yakira abarundi ba sivile yashira zindetse aza kubaraba ahantu hitwa Kibiti kuri hano bafite icumbi. Ikiganiro cyagenze neza kuko urabona nk'uko nayimeze kubivuga abasoda b'abarundi bakora neza cyane bose abantu b'ino bose barabizi, mugabo urumva urugamba rw'abarundi rugamba kwezi kwa 12 gihe abarobere bakereza abarundi barafite inyuma mugabo baravuga basoda batatu yarengire kubashigikira abashimira ingene bakora burundi abashigikira bira ati
Mfite mwarimu duteze amatwi hane ibiganiro byacu bihumurije ndashimira cyane mu mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika amajwi yegeranijwe na Fatuma Karara Animase ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusa wafashije kuyakurikira tubifurije mwese amahoro n'amahirwe mukomeze kandi kwirinda icyorezo